ngiyi nzamba
nzambira samirana
amakuru na Reverien Bazikamwe
ndabaye ikaze ncuti bagezi bose mudukurikira kuri radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatandatu kigendo cya 2021 umwaka wa 2020 amakuru tugira tubashikirize aza kuba ahagaze ku nyonkuru nkuru zikurikira kubyara abana benshi no guharika nico kibazo kibangamiye umutekano muri komune ya Musigati mu ntara ya Bubanza abajeje intwaro n'umutekano baremerera abanyagihugu ko bagiye guhagurukira ico kibazo kugira ngo umutekano ugaruke ngaho imusigati mu ntara ya Muyinga haribonekeza iduzwa ry'ibiciro ku rugero runini ivyo bikaba biteye umutima uhagaze abanyagihugu bazera gutungwa no gusoma ku isoko navyo nyene muraza kubikurikira ni mukanye nkuko mumenyereye ku minsi ya gatandatu ikiganiro ku isoko kiba yagira ingorane abana bita abo mwibarabara bagira mu buzima bwabo bwa minsi yose musambwe kaze mwese mukanya ni donito
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
Todomire Manirambura ni watuma amajwi abashikira abanyagihugu bo ku mutumba wa Gweza uri muri zone ya Muyira mu ntara ya Bujumbura rirari baratewe umutima uhagaze niho tegwa ririko rirakoregwa uwitwa Bigirimana Hermenegild batazira Kigoma asanzwe ari mu ibohero rya Mpimba cyo kimwe n'umukenyezi wiwe kuva mu mwaka wa 2017 akaba yagirizwa n'urongoye zone kuba yatahatowe ku rugo rwiwe ibigwanisho ivyo abo banyagihugu bahakana bivuye inyuma bakavuga ko ari umutego wakozwe n'uyarongoye zone ngo kuko yama akorera ikibi abo badasanga ibyemero bya politike abo banyagihugu babandanya batabariza uwo Kigoma kuko yahohotewe akabarizwa igufa mu iperereza bamukuye mu ibohero rya Mpimba tega amatwi uyu munyagihugu w'umubanyi wiwe
akabariza umuntu yitwa Hermes avuka ku mutumba Gweza asanzwe ari umufungwa asanzwe afungiwe mu Mpimba cyo kimwe n'umupfasoni wiwe ahetso bamwagiriza yuko ku rugo iwe bahatoye inkoho izo nkoho zatowe ahantu hagati na hagati ya sefudo zone zeto batazira ntikabavuma n'uwo Kigoma izina ryiwe rizwi ni Hermes hanyuma co bakoze n'igiki kubera barasa bafungiwe mu Mpimba baca bageza yuko ari umugwanyi yariko ategura ikiroberi ngo azaza kugwana n'ubutegetsi ariko ntibashikiye aho nyene imbonera perezida ikarekanije n'igipolisi baca barengera ku nzu baheruka kubakirwa n'umugiraneza kubera abo bana basigaye ngaho atamuvyeyi n'umatasi atasaruguru umugiraneza yakubakiye akazu imbonera perezida n'abantu basohendeje n'abapolisi barayibomora bahateye ibigwanisho icyo bakoze bace bava aho nyene baca barangurura mu rwego rwo guperereza basabwa iperereza baca bagenda mu Mpimba bakurayo iwo Hermes batazira Kigoma adodoherezwe n'uwitwa Gedeon Mikabavuma ari we shefu zone waho mu Gweza asanzwe ari shefu zone akaba asanzwe aba mu Gweza akaba asanzwe ari umubanyi w'uwo Hermes batazira Kigoma Hermes batazira Kigoma baca bamukura mu Mpimba masaha yo kumugoroba ngerekezo rya 2020 baca bamujana mu n'idokimantasiyo aho yahohotewe cyane bikomeye kandi bakabanje bamujanye nabi amakuru adusumira bahavuye bamusubiza mu Mpimba ariko bamuhohoteye cyane aho ubuzima bwe bukifashe neza n'ubu amerewe nabi cyane aho bavuga ko bateye ibigwanisho ni hagati y'inzu ya sefudo zone wo yitwa Mikabavuma Gedeo n'uwo Hermes batazira Kigoma niho ivyo bigwanisho batsinze babitora biboneka yuko ari uwo Gedeo Mikabavuma ariko batodobereza kubehera abantu mu Gweza uwo bose batavuka rumwe uwo batari umugambwe umwe usendeje Gedeo aba ari umwasi wiwe ahitamo dodobereza
kuko bamwe mu bagu
Radio Inzamba twagerageje kurondera urongoye zone ya Muyira Gedeo batazira Mikabavuma ariko acaratukana amakuru twavuye turonka nuko n'umukenyezi uwo Bigirimana Hermenegild nawe yahavuye akubagugwa cyo kimwe n'umugabo wiwe umukenyezi wiwe akaba atabona kubera kuboreza igufa ahafungiwe mu ibohero ry'abagore mu Mpimba Hermenegild Bigirimana batazira Kigoma wewe akaba yaciye ajyanwa gufungirwa aho bita ku muzingi. Abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije iminsi 397 bafungiwe mu ibohero ry'ibubanza, bagirizwa gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu gihe bafashwe bagiye kurondera amakuru igihe umutekano wari wahungabanye mu ntara ya Bubanza. Naboni Christine Kamikazi Anyesi ndi rubusi ya Terrasse Mozeze na Ejide Harimana. Amashirahamwe atandukanye arasaba ko barekugwa kuko bariko barahogwa akazi kabo ko kumenyesha amakuru. Misago Yohani n'umugabo w'imyaka 47 wo ku mutumba Rushasha zone na komine Gashoho y'intara ya Muyinga yaratowe kuri uno wa gatanu amanitse ku mugozi. Amakuru radio Inzamba ikuraho mu Gashoho avuga ko yoba yari yahuye, abandi nabo bakamenyesha ko yoba yiciwe ahandi aza kumanikwa ku mugozi yapfuye muri komine Buhinyuza aho imuyinga nyene imvura nyinshi ikaba yaraye iguye ihitana umwana na nyina wiwe baritaba Imana baguwe ko n'inzu nkuko amakuru avangaho abandanya abitumenyesha.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turabandanya n'amakuru twabateguriye ikibazo cyo kuvyara abana benshi cyo kimwe no guharika ni bimwe mu biteza umutekano muke abana nabo bakiga nabi nabi. Ibyo byavugiwe muri komine Musigati mu ntara ya Bubanza kuri uyu wa kane hari mu nama y'abajejwe intwaro abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri iyo ntara. Ikibazo cyo guharika bakaba bagiye kucicarira ni inkuru ya Audace Nimbona.
Muri iyo nama yabaye hajeje kuba ibikorwa rusangi muri komine Musigati kubijanye n'ibiba muri iyo komine bashimikiye kubijanye no guharika. Amakuru dukura aho imusigati akemezwa n'abari bitaje iyo nama avuga ko uko guharika gukogwa hanini n'abagabo bakura bigeme mu ntara ya Kayanza bakababesha ko bakira basore, ariko rero bamaze gushika muri iyo komine basanga abo bagabo bafise abandi bagore. Kubera rero abo bigeme baba bibungenze bahitamwo kubana n'abo bagabo bigatuma kenshi bitera akajagari hagati y'abasangiye umugabo. Ivyo bikaba byemezwa n'umushinga mateka Konsima ahavuga ko adatahura igituma umuntu avuga ko akenye kandi ariwe yashatse kubyara abana benshi.
Icyo cyenyene bisa abana 10 muri cyo cyenyene ariko ndavuga mbego akayo na 10 bigenze gute narigeze kumva ku mugabo yarangije abagore 14 abagore 14 urumva cyari cyo abagore 14 utabagira umugabo. Uyo mugabo kugira ngo abana niwe bamenye umwana niwe yatayirukanga akahitamo kubaho ngo papa nawe kugira amenye uwo mwana yavuga ati wesha nyoko nini.
Uwo mushinga mateka yatowe mu ntara ya Bubanza avuga kandi ko uretse ko ibyo bihungabanya umutekano bituma n'abana batakurikira neza mu mashuri.
Muharure muri amashuri yubakwa buri mwaka mashashi kandi ayaba yubatswe mu mwaka uheze ntaba yabomotse ni habana kandi nakwira mbenda leti ntebe tufate amashuri gusa.
Abo batowe n'abanyagihugu bakemeza ko icyo kibazo bagiye kucicarira kugira ngo ibintu bije ku murongo.
Arakoze na Audace Nimbona. Tuve ngaho ibubanza dusubire mu ntara ya Muyinga aho abaguzi baba ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga nabo mu micungararo yaho batewe umutima uhagaze n'ibiciro by'umurengera ku bifungurwa bimwe bimwe nk'ifu y'ifarine ikogwa mu mikate hamwe n'inyama aho ibiciro vyavyo vyaduze kumurengera mu gihe kitarenze amezi ari hagati yane na tandatu. Parfait mudasigana
nkuko bamwe mu baguzi bavuganye na radio Inzamba babimenyesha umufuko w'ifu y'ingano w'ibiro 25 ikogwamwo imikate igiciro cawo cagiye kwirahinduka kuva mu kwezi kwa ruheshi uno mwaka aho wagugwa amafaranga 41,500 vy'amarundi ubukabugeze ku mafaranga 52,500 vy'amarundi. Amakuru dukura muri iyo ntara yemeza ko inkurikizi zatanguye kwibonekeza ku baguzi b'imikate hamwe n'abaguzi b'ibitumbura aho ababikora bagabanije bimwe biboneka uburemere bwabyo ku rugero runini. amakuru atangwa n'abaguzi avuga ko umukatu kugwa amafaranga 200 y'amarundi uno musi udaciye n'amahera 100 y'amarundi ikindi kiribwa abaguzi bavuga ko caduze igiciro ku rugero rurenze n'inyama hari yaciye amezi 6 ikiro cy'inyama kigugwa amafaranga 6,500 ariko uno musi kikaba kigeze ku mafaranga 9,000 by'amarundi nkuko aya makuru abananya bivuga n'abadandaza bifi baciye bikika mu kiza aho ifi 5 zirobwa mu kiyaga ca Gweru zahora zigugwa amafaranga 5,000 by'amarundi uno musi zigugwa amafaranga 8,000 by'amarundi abaguzi bagasaba abajejwe intaro gufashanya n'ubushikiranganje bw'ubudandaji kugira ngo ibintu bisubire mu buryo radio inzamba ntiturashobora kuronka abajejwe intwaro muri iyo ntara ya Muyinga hamwe n'abakora mu gisata cy'ubudandaji
uburyo bwo kwikingira coronavirus mu bibanza bihuriramo abantu benshi kwibutsa abantu gukaraba iminwe n'amazi meza n'isabuni no kwamabitwararika amabwirizwa y'isuku gutegekanya muri ivyo bibanza aho abantu bakarabira habangukira bose na cyane cyane abana n'abagendana ubumuga imiti yankenerwa mu gukura imikorobi byihare guhanagura neza ivyo bibanza bihuriramo abantu benshi hakoreshejwe umuti na cyane cyane hakunda gukorwa ko n'iminwe inkingi z'ingazi amameza intebe ibitasha by'imiryango iby'amadirisha n'ahandi n'ahandi gukwiragiza henshi hashoboka ivyapa byibutsa abantu kwama bakurikiza amabwirizwa yo kwirinda coronavirus
akona kamo ka radio inzamba agateka kawe
ifadikanije na internews ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi
turabandanya n'amakuru twabateguriye uboneka kanya kikigabane ku isoko mu gihe isi yose yaraye ihimbaje umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'abana muri ico kigabane twashimye kuvuga ibijanye n'ingorane y'abana abo bita abo mwibarabara yabaye ndanse mu Burundi ikigabane ku isoko mugishikirizwa na Bertrand Ndakuriyo ku izina ry'urunani rw'abibimenyesha makuru Radio RP ijuje abanyagihugu radio inzamba gatya kawe hamwe na televizio Renaissance
kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio radio inzamba agateka kawe radio RP ijuje abanyagihugu na radio televizio Renaissance
Ikibazo cy'abana baba mwibarabara niki kiri ikinegezwa mu makarti atanukanye agize igisagara cya Bujumbura cyo kimwe no mu bindi bisagara by'igihugu naho leta n'amashyira hamwe bikorana bagerageza gukura abo bana mu mabarabara gushika uno munsi nta muti uramuraboneka none biracashoboka ko abo bana bakugwa mu mabarabara burundu inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo ku no wa 21 mu nyonyo umwaka w'2020 mukaba mugira mu gishikirizwe na Jean Bertrand Ndakuriyo kaze Barachari benshi bibonekeza mu barabara yo mu gisagara cha Bujumbura no mu quartier yegereye igisagara bamwe bagenda basega amafaranga abandi basaba ibyo gufungura kuko mugenzi wacu cyere bigirinda vya televiziyo Renaissance abitwiganira
kuva intwaro itanguye kuza iragira umukwagu wo gukura abo bana mu barabara hagati mu gisagara cha Bujumbura abo bana n'ushobora kubabona babinyegeje umwe akazanyiguruka asaba uhita icyo mufasha aha twavuga nk'imbere y'iduka plaza hafi yahahora isoko nkuru ya Bujumbura abo bana bakibonekeza kandi ku bwinshi mu makaritie nko muri komine Mukaza muri karitie aziatike abo bana bazinduka gaturuturu bamwe badodora ku mpangu z'abantu babaza ko atafungurwa baraje abandi bashwara amaduka n'amabarabara bagenda barasaba amafaranga uhita ikindi gice abo bana mu barabara ubasanga muri kino gihe ni mu bibanza birimwo amatara agenguruza n'uruza mu barabara abo bana bahengera umudugu uhagaze urindiye ku itara ry'icyatsi kibisi byatugubwira ibaho uburenganzira bwo kubandanya bagaca biruka begera izo modoka basaba amahera bari muri zo bavuga ko bashonje abo bana bavuga ko igipolisi kitaborohereza kuko iyo kibafashe kibaka ibyo bavuze byose kuri bo na cyane cyane amafaranga ahandi naho bagakubagugwa nawe bariko barasaba ikindi bavuga ko kibakomeretsa ku mutima n'ukuntu abanyagisagara babanena bakanabwira n'amajambo mabi ko ari birobezo muri ibyo bibanza byose icibonekeza n'uko abana baba bari hagati y'imyaka 2 na 10 baba baherekejwe n'ababaruta ari nabo babereka uko bagenda barasega abo bana bakavuga ko ubukene bwo mu miryango ariyo mvo ituma badaheba uwo mwuga wo gusabiriza
Kuva kwa 14 gitugutu mwaka 2011 leta y'u Burundi yarashize ingingo ku rwego rw'igihugu zikinga ibituma abana baja mu mabarabara. Naho muri kino gihe ibitigiri bitazwi by'abo bana bari mu mabarabara ibitigiri bitamwe n'umushikiranganje bwo gufatana mu nda byerekana ko abana baba 4000 bakuwe mu ibarabara. None leta y'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe akorera mu gisata cy'abana bo barananiwe kwiyongorana y'abana iguma yisubiriza. Ikibazo cyabajijwe David Ninganza umuhinga kurikirana ibibazo by'abana mu Burundi akaba yaganiriye na mugenzanje Emile Nibasumba wa Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu.
Nta muntu yo kwiyumvira ko abarundi twananiwe ntitwananiwe namba. Ega tumaze kuvuga ubukene, tumaze kuvuga ibibazo bitandukanye kandi biba biri ku isi yose biraza bigashika ku bana kandi bishitse ku bana utusanga abana bagiye bibarara imbere y'uko twinjira mu magume kuva mu 93 ikibazo cy'abana mu bibarara cyari gihari. Buravye rero imyaka twamaze mu ntambara ni myinshi cyane naho nyene urumva ko ntibyosiga ko hari abana babaye impfuvyi, hari abana bagize ibibazo bitandukanye, hari ubukene bwinjiye gihugu ijacho isongera isibe bituma abana baba mwibarabara abari benshi. None nuzi yuko kera abana benshi baricwa n'ingwara bicwa n'inzara, abana benshi bo mwibarabara wabasanga ari abantu basinzikaye, ariko uko bikose igihugu kiragerageza, amashyirahamwe aragerageza, ntitwovuga na gatoyi ko twananiwe turi ku kivi. Mugabo biragorana cyane kuko ni ikibazo kidasanzwe, ahubwo abantu bose bakwiye gushyira ingufu hamwe cyane cyane mu bamenyesha makuru.
Munyisha Tanga uwo muhinga asaba ko hokomezwa inama y'umuryango kugira abana bakure bakingiwe ntibahereze mu mabarabara. Ku ruhande rwiwe umunyepolitike Francis Rohero yahiganiwe ikibazo cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020 abona ko kugira umuti uramuboneke ho kwisungwa inyifato zituruka ku ntambara zagiye ziraba ku butunzi be n'imibano.
Twumve yuko abantu b'abana b'abarundi bavuka mu miryango ikenye, mbega ni gute tubabwira ngo kora ibica nk'ibiriya? Ni kuki dushaka kubifata nk'abana bari mu miryango itunze kandi bari mu ngorane zikomeye, bikarabana n'ingene muhiri wabo babayeho n'ibindi byose bijanye. Nibaza rero yuko ari ikintu gifatanganye kinini cyane, mbangira nti ni gihereho kiza kuba nk'icamwa cazanywe n'ibyagiye gukorwa mu butunzi, ibyagiye gukorwa muri psikoloji, ibyagiye gukorwa mu mibereho, mu by'imibano no mu by'indero, maze ejo turonke abana bashobora kugira bati twasubiye gukunda imiryango, ubwoba bwagabanutse mu mitima, ihahamuka ryaheze, turipfuza ishuri, turabona ko n'abariko bariga bagira aho bagera, ejo abantu bose bakumva ko bibafitiye akamaro kuja mu ishuri. Ntibibe gusa umengo no gukurikira abandi, byose bigire urufatangane mu myaka 2 mu myaka 3 turaheza tukabona abana bava mu barabara. Nitwibaze ko ari igipolisi kiza kubakubita, kiza kubabwira ngo ntibabuze ibyo bari ngo nibaje kubaha utwo kurya. Oya, ntibikunda, ingorane itegerezwa ufutore ku muti ihereye ku bintu bikomakomeye biraba igihugu.
Muriyumviye ko kugira abana bakugwe mu mabarabara hakenewe integuro yitondewe y'imiryango yabo, kugira icatumye baja mu barabara icongere kuhaba. Ni hano rero kiganiro ku isoko cy'uno munsi giciye kigarukira besanye na kuri yo nje nareko ndakibashikiriza na kwa gatandatu za mu kiganiro nk'iki.
Cari kiganiro ku isoko.
Barakoze bagenzi bacu baduteguriye ikigabane ku isoko akanika akanya ko gukurikira bimwe mu byanditswe n'ibinyamakuru tubishikirizwa na Emmanuel Ndayishimiye.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Turabaye ikaze nshuti bakunzi ba Radio Inzamba, murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi irangiye. Uburundi n'ishyirahamwe ONU byarahukanye, tubisanga mu kinyamakuru Burundi Daily akaburungu net. Ibiro by'intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ONU mu Burundi byashyizweho mu 2016 mu bihe bitoroshye bivuye ku kiringo cha gatatu umuhisi Petero Nkurunziza yahoze ari umukuru w'igihugu yihaye kinyuranywe n'amategeko nk'uko byandikwa n'ikinyamakuru Burundi Diary akaburungu net amabanga iyo ntumwa idasanzwe ya ONU yashinzwe ni gushyira hamwe ingufu zishyira hamwe ONU mu kugarukana amahoro n'iterambere mu Burundi mushyira hamwe ONU Antonio Guterres aheruka gushikiriza ko ikiringo cy'intumwa yiwe mu Burundi cyokongerezwa gushika ku igenekerezo rya 30 kigarama 2021 u Burundi nabwo ubishishije ku mushyiranganji w'imigenderanire burarahira ko ahubwo bugiye kugara Burundi ivyo biro ku igenekerezo rya 31 kigarama uno mwaka tugira turangize ishyirahamwe ONU irabicoroshe ubutegetsi bw'igitega tubisoma mu kinyamakuru iwacu muri raporo yahaye inama ya ONU ijeje umutekano umunyamabanga mukuru w'iryo shyirahamwe Antonio Guterres nta mvugo yo kugondoza ubutegetsi bw'igitega bishyikirizwa n'umuhinga mu vya politike Thierry Vieux-Coulon ngo ONU isa n'idafise ingufu ku kibazo cy'u Burundi kubera ibihugu rutura bitagitegera kumwe uravye nyingene ibihugu nk'Ubushinwa n'Uburusiya mu nama ya ONU y'umutekano usanga bihengamiye ku Burundi ikindi nacyo nk'uko Thierry Vieux-Coulon abandanya bivuga uravye raporo za Antonio Guterres aramutswa ishyirahamwe ya ONU na raporo y'umugwi wa ONU ugezwe amatohoza ku Burundi urongowe n'umunyasenegale Dudu Dien harimwo ubudasa Antonio Guterres avuga ko hariho akarusho uravye ingene ibintu byifashe mu Burundi uno munsi Komisiyo irongowe na Dudu Dien nayo iti nta karusho na gato uretse ko ibintu bibandanya vyunyuka abantu 16 baratowe ikiza cya COVID-19 kuva ikibuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye gisubiye kugurugwa byandikwa n'ikinyamakuru iwacu umushyiranganje w'amagara y'abantu Tadendi Kumana amenyesha ko ku ngenzi 453 zavuye hanze y'u Burundi zapimye COVID-19 kuva ikibuga cy'indege cya Bujumbura gisubiye kugurugwa ku igenekerezo ry'icyenda kuno kwezi abantu 16 basanze bagwaye ico kiza ngo birababaje kuko izo ngenzi zishika ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye bafise impapuro zo kuganga zerekana ko batagwaye coronavirus basanga indege zibandanya zizana abagwayi b'icyo kiza Tadendi Kumana aratanga akarorero indege imwe yonyene yaje kwigenekereza ya 14 kuno kwezi ku bantu 39 baje muri yo hatowe 10 bagwaye ikiza coronavirus ni nano rero tuciye turangiriza ano makuru makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi irindi sango ni mu ndwi za murakoze
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
ni hano duce dusozerera amakuru toriko turabashikiriza mwakoze mwese mwafasha umwanya wo kudukurikira bagezanje buruganda rwa radio Inzamba bashikirije amakuru ndabekengurukiye na Todomire Manirambo na yatumye amajwi abashikira amakuru mwashikirije na Jewere Vereba zikamwe mugire weekend wanyu nakagaruka